iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kaze rero mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi aho tugiye kuganira ku birori iminsi mikuru amashyira hamwe arenga 5 y'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye gukora mu guhuza abarundi baba muri Amerika ikiringo cy'iminsi 3 muri Leta ya Kentucky, Louisville Kentucky. Ayo mashyira hamwe rero yiteguriye guhuza abarundi kugira ngo afashe abarundi baba mu mahanga kugerageza kubandanya bibuka no gukunda igihugu cyabo. Turi kumwe hano muri studio ya Washington DC numwe mu bayobozi bayo mashira hamwe, ubundi turi kumwe ku murongo wa telefone. Turaza kubaha umwanya namwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Tubibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ya nimero ndayisubiramwo ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Nkuko twayobye mu kanya, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose i Rwanda n'i Burundi saa 10 gushika saa 11. Amashyirahamwe arenga 5 y'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye guhuza abarundi baba muri iki gihugu ikiringo cy'iminsi 3 mu kwezi kuza. Muri iyo minsi 3 iyo kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika ku itariki 1 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, abarundi bazokoranira muri Leta ya Kentucky iri hagati mu gihugu. Ayo mashyirahamwe yagizwe n'iyitwa Reunion 257, Baho Tuvugane n'izindi, yatunganije ibikorwa bijyanye n'inyigisho zo inyigisho zo gukangurira murantunga zo gukangurira abarundi bari muri Amerika n'ahandi mu mahanga cyane cyane rwaruka, kugira ngo baje hamwe bamenye igihugu cyabibarutse bijanye naco gukunda ico gihugu n'uburyo bakwiye kwiyungunganya kugira biteze imbere bongere bateze imbere ico gihugu. Muri iminsi 3 abarundi bazoba bari mu gisagara cha Louisville muri Kentucky, hateguwe iminsi mikuru yo kwinezereza aho abaririmbyi n'abacuraranzi b'abarundi bazoba bitavye ubwo butumire. Hazoba n'ibihe byo gusangira imfungurwa zitandukanye zibibutsa igihugu cy'u Burundi. Rero mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi twatumiye babiri mu bayobozi bayo mashyirahamwe yateguye iryo huriro rihambaye kuri diaspora y'abarundi baba muri Amerika. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro muri studio hano i Washington DC. Turi kumwe n'umwe muri bo, turi kumwe na Irankunda Dieudonné nicegera cishira hamwe Tuvugane, ishyirahamwe ryatangujwe n'urwaruka rw'abarundi baba muri Louisville Kentucky. Benshi harimwo abatimbo n'abavyinyi b'indirimbo z'ikirundi, ni mu ntumbero yo gufatana mu mugongo mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ndayiragije Samuel, ni umukuru w'ishyirahamwe Baho rihurikiyemo abarundi baba muri Leta ya Arizona aho ni mu burengero bwa Amerika. nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone bashobora kutwiganira kubijyanye n'iryo huriro rihambaye hano muri Amerika mu kwezi kuza. Twakira abatumire bacu Dieudonné, ndaguhaye ikaze hano muri studio i Washington DC, studio y'ijwi rya Amerika.
Urakoze Ariane.
Nawe Samuel, ndize ko utwumva neza ku murongo wa telefone, uraho neza aho muri Arizona?
Ego, muri Arizona turakomeye.
Ego, urakoze cyane kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro. Hiyo muri Arizona ni kare cyane mu gitondo, cya kare cyane ni saa moya yo mu gitondo, hano i Washington ni saa ine. Urumva wewe burakeye?
Ego, gatumanze kandi mwakoze kudutumira.
Ego, duhere uwo turi kumwe hano muri studio Dieudonné, ukuntu muri kumuratunganya ibi bikogwa, ishyirahamwe ryanyu turumva ko rigizwe hanini n'urwaruka rw'Abarundi bari hano muri Amerika, bari mu ntara ya Kentucky. Icyumviro cyo guhuza Abarundi cyavuye hehe? Byagenze gute kugira ngo mwiyumvire ibi birori bihambaye mumaze kugira inshuro zitatu ko ndabyumva?
Ya, ku ruhande rw'urwaruka ni uko twabonye uburyo bwo kwibuka imuhira no kwibuka intuzeye ururimi rwacu n'imico yacu, nuko twese twashobora guhura tugahimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu wo kwikukira, kandi tukongera twibuka n'intuze n'imigenzo yacu kuva ku ngoma, imvino z'ikirundi reka n'ibindi.
Mwantunga, no kuvuga ko cyane cyane abagiye hamwe, ayo mashirahamwe yagiye hamwe agizwa hanini, menshi muri yo agizwa hanini n'amashirahamwe y'urwaruka canke aravanze.
Nka tuvugane na Reunion 257 zigizwe n'urwaruka kokuriye cyane 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 nga muri diaspora. Kandi n'igituma twari dukeneye kugira duhure hamwe nuko benshi babonye Abarundi bari muri Amerika ntituronka kanya kugwiza tujye hamwe, kiretse ugiye kuntuzeye ku ma wedding,
kubukwe
n'ibindi. Ariko nk'umunsi wo kwikura ku Burundi kuratwibutsa byinshi histoire y'u Burundi, kandi kugira ubone urwaruka rukuratamba abatimbo tukavyina nkagiye bundi umutimbo, ni nk'ikintu maze gukora kuva dushika mu mademe wit mu Amerika
muri 2008
n'umunani. Ya nico
ano waje uva he ntabuciriyemo wowe waje uva he?
Naje mva muri Tanzania mu nkambi ya Mutabira, niyo twabaye na familia yanje. Dushikira muri Louisville, Kentucky ariho nakuriye. Icyamfashije cyane cyane kugira mbandanye ndibuka ururimi rw'ikirundi n'imigenzo yacu, nuko kugira nuko n'inyota yo kugenda mu Burundi yari izo ngoma n'imisi mikuru y'Abarundi twagiye hajya nyine mu gisagara cy'iwacu
cya Kentucky, cya Louisville,
cya Louisville.
Birumvikana cyane ko mugira inyota mumaze gushika muri Amerika, nanje ndamazeho imyaka 22. Urakumbura igihugu cyane, urumva mwaciye mugerageza kugira ngo bibafashe kwibuka Burundi, kwibuka imico y'Ikirundi, kwibutsanya kumbure icyo mwasize inyuma nuko cyifashe muri iki gihe murakurikira ibiriko bigenda biba mu gihugu cy'u Burundi. Samuel, namwe tugiye ku murongo wa telefone, murayoboye ishyirahamwe Baho n'Abarundi baba mu burengero bwa Amerika. Byifashe gute Abarundi baba hano aho hiyo muri Arizona, mubayeho mute, ubuzima bwifashe gute?
Muri rusange ubuzima ni bwiza cyane. Ni muvuga yuko twavye tugereranije kumbure uko benshi bashitse ngaha bifashe, uno muti kuvuga yuko ubuzima ni sawa, ariko ibibazo ntibibura, na cyane cyane ibibazo by'umubano, ingero rw'amashuri, n'ubuzima no kuvuga ubukene. Tuvuze ubukene, hari abacavuga yuko kumbure ngira ngo ubukene buba ku muntu, ariko tose abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo, aho usanga ku by'ukuri hari ibintu bitagenda neza. Ariko muri rusange turashima kuko igihambaye ni uko ibibazo byose dufite twicarana nk'Abarundi tukabikora byinshi, nicyo gituma n'aya mashyirahamwe twayafunze kugira ngo ibibazo nyamukuru tubikemure, kugira ngo kandi tubandanye dukundisha urwaruka, dukunda igihugu cy'Afurika.
None ko muri hiyo muri Arizona ni kure cyane, ni nk'amasaha nk'atanu kugira ngo mushike muri Kentucky, Louisville, aho ibirori biteguwe kuzoba mu kwezi kuza, bizokorohera Abarundi? Murabona ariko barabyitabira yuko bazobyitabira ibyo birori muteguye muri ntara ya Kentucky?
Birashoboka cyane. Cyo nakubwira gusa nuko ikihambaye no kumenya icyo umuntu aba ari karakora n'akamaro kacu. ahantu babwira yuko kuva mu mwaka wa 2016 Reunion na Nishamwe Ubaho ibyo birori tuzogira muri Kentucky byabere ngaha muri Arizona nyine nabo barafashe amatike y'indege baraza mu mwaka wa 2017 twari muri Texas twarafashe amatike y'indege amashyirahamwe yose n'abavuye muri Canada baraza ubu rero kuvuga yuko tuzogenda muri Kentucky ahubwo nibaza ko tuzoronka abantu benshi cyane kurusha uko twaratoronka kubera ko Kentucky novuga ko ari nka France biteye ni hagati novuga mu gihugu ahantu hahuza abantu hegereye abantu benshi bashobora gushika byoroshye rero ndizige yuko amashyirahamwe cyangwa abandi barundi batashoboye kwitaba ibyo biro bimaze imyaka ingahe bitanguye ko tuzaba turi kumwe nabo muri Kentucky rero abantu muri ville Kentucky bumve yuko bitegurire kwakira abantu benshi ntibitegure abantu bake cyane nibaza ko ubu rubanza rwo kwitabwa n'abantu benshi cyane nko muri Arizona ndibaza yuko abatari bashyikira baturi hatwari
ni byiza cyane none ayandi mashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo mutegure iki gikorwa n'ayahe ayo mashyirahamwe akora iki
ego no kuvuga amashyirahamwe muri rusange dufise turiko twategura na bino birori n'amashyirahamwe ashyika kuri atandatu harimo ishyirahamwe bita BDI ni Burundi Development Initiative hakaba n'ishyirahamwe Ubaho bisigura United Burundi and Refugee Association of Rutcon byo muri Texas hakaba na Ubaho Burundi and American Heritage Organization benshi bahora bazi ko ari Burundi Arizona ariko bakaba bari kuzihindura izina akaba ari Burundi and American hariho rero ishyirahamwe Reunion neza uvuga ko rizwi bwa mbere gutegura bino birori hanyuma tukaba dufise na navuze Reunion 257 bambare ntibazavuga ngo ndabivuze nabi ni Reunion 257 hanyuma tukaba dufise tuvugane naryo n'iryo muri Kentucky aho nyine muri Kentucky baza yuko bariko barakora ibi bikore kugira ngo ibiro bizagende neza tukaba dufise kandi na radio Indundi yamye ifasha cyane muri diaspora burundese no kuvuga mu Barundi bari hanze ni radio ifasha cyane kumenya amakuru yabo nyine bakora kandi gaterera aha rero mu kibuga cyo kuvuga umwaka uheze yarafashije kugira ngo amahitamo agiye aba agende neza n'ubu rero Indundi muri programa bafashwe na Reunion hariho iprogramu nyinshi z'umupira n'ibindi ngira ngo tutaza kwigaruka ko zizoba zihari Indundi rero nayo iri mu bintu bimwe muri abo bantu tuba turiko turakorana hariho n'abandi nani mashyirahamwe rero yifuza gufatanya natwe ariko babimenye bwa nyuma ariko bo bazaba bahari ko mburengira ngo uwo munsi ibiro niho tudasha tumenya nani mashyirahamwe
ni byiza cyane nk'uko ubivuze amashyirahamwe ni menshi cyane yagiye hamwe hano muri Amerika harimo n'iya Diodone yakoze yatuvugane turi kumwe hano muri studio n'amashyirahamwe ashika kuri indwi yarenga nk'uko ubivuze hariyo n'ayandi azobandanya yiyongera ko ivyo byo babisigura yuko hariho ubumwe hagati y'abarundi bo muri Amerika ko kumbure amashyirahamwe nk'indwi cyangwa umunani aba imwe imwe muri zo arimo abatari bake kuri mwebwe bisigura iki kubona mwarashoboye guhuza ayo mashyirahamwe yose
Tumusambere noshimira Reunion 257 kuba yaradufashije kugira ngo dushobore kubahura bishya long table discussion igihe tuza turavugana ibibazo bihanze abantu niho kumbure tuza turonka n'andi mashyirahamwe atahura ibyo turiko turakora ndizigiye neza yuko nitwashika muri Kentucky ko tuzoronka n'andi mashyirahamwe ashika kuri atandatu cyangwa indwi yinjira ikintu babwira nk'uko amashyirahamwe yose y'abarundi washaka nka yose y'abarundi akorera muri Leta Zunze Amerika barazi ibyo dukora kandi twaravuganye n'abarongozi babyo bamwe muri bo ariko usanga benshi kugira babitahure sikirenga ubu rero navuga yuko aba turiko turakorana nabo twumva ibintu kumwe kumva ko bikwiye ko abarundi tube ikintu kimwe tugakora gusenyera ku mugozi umwe rero n'abandi batarabyumva murazi hariho abumva ibintu bukebuke bazobyumva bukebuke dutinde dukora ikintu gikomeye ni ukuvuga ubu rero aya mashyirahamwe twavuze ngaha agira icyo bita USA Burundian Diaspora Network ni ukuvuga rero tugomba yuko abayandi mashyirahamwe abyumva bumva ko bikenewe bazoheza kumbure baze dukorane ariko ije twarabikize kugira ngo kora ko diaspora yo muri Amerika twokora ikintu gikomeye cyane niyo ntumbero yindi
gusenyera ku mugozi umwe nk'uko ubivuze Diodone turi kumwe na muri studio wewe anaba no muri Kentucky Diego ukuntu muri komera bitegura wewe uri hariya mu gisagara cya Louisville vyifashe gute aho bazo muzokwakirira abantu harateguwe hari inzitizi mwa muri komera hura nazo muri iki gihe mutegura ibi birori
ya nk'uko ashyirahamwe yacirongowe n'aba n'abanyeshuri benshi kenshi benshi tuba ku mashuri so mwaka kanya kuburuhuko nuko twashoboye gusubira muhira ariko turiruka turondere ibibanza n'uburyo kuko ibibanza byose byararo twarabironse mwaka kanya so turiteguye kwakira abantu bose
ha ubogira ko utubwira bimwe mu byo muteguye iyo misi 3 nko ku munsi wa gatanu tariki 29 muzo kwakira abantu gute hategekanijwe ko iyo munsi
so ku munsi wa gatanu tariki 29 hazoba ariho Miss Burundi USA
kuvuga munsi mukuru gutora umurundi kazi mwiza kurusha abandi
mwiza muri leta zunze ubumwe za America
ubona nanje nojamo
wojamo cyakene umva abarundi bose kuba munsi wazo bariho kwa ni kintu kiduteri teka cyane cyane gose kubona baho yarigikoze igikorwa ku mwaka uheze no uyu mwaka ishyiramwe zose ziri mu diaspora zo standard to BDI baho tuvugane Union 257 babonye yuko byoba byoba byiza kugira twese dukorane hamwe kugira dukore icyo gikorwa cyo
guhuza abarundi
no ku presenta uwo mwigeme kumwe muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Naje umva nzogerageza
ndahari.
Ndabiko bizokunda. Urumva ku munsi wa gatanu uwo munsi wa Miss Burundi America niho muzo mutora kwa gatandatu naho.
Kwa gatandatu naho mu gitondo Union 257 n'izindi shyirahamwe twari baragize hazwari programu mu gitondo ya symposium
inama n'inyigisho zizotangwa
inyigisho umva tuzoyigana ibibazo byerekeye abarundi baba muri diaspora nuko twoshobora gushyira hamwe kugira duteze imbere abajene eka ama community wacu eka nuko twoshobora gufashanya kugira duteze imbere igihugu cyacu muri kazoza hanyuma kuri uwo munsi nyine mu kumugoroba tuzaba dufise ikinoma y'umupira w'amaguru nuko hazuba ama timu munani yavuye mu state atandukanye muri leta zitandukanye za Amerika ho itimu ya mbere izotora igikombe cya independence y'u Burundi muri Amerika hanyuma ku mugoroba tuzaba dufise umunsi mukuru uhuza amafamiye abajene ekana bose bavyeyi guhera ku bana abavyeyi n'abakuze dutambe tuvyine dukine ingoma nkuko nagenda umutimbo nzofata imirisho umutingoma umva turirimbe indirimbo z'ikirundi turirimbe ururimbo rwacu kwikukira gushika buke
gushika muzokesha rero
tuzokesha uwo munsi turirimba
abajene turabizeye ko muzokesha hama kwa Mungu na
kwa Mungu nuko tuzoba dufise akanya ko gusezerana umva duteguriye barbecue sinzi kuno
kotsinya
manya
barbecue no muri Amerika bavyita barbecue ariko ruva musuku kotsa kanya
ekana kazi ki nko ku mukugoro wa nkabazosigara amwanya muto tuzo you know tuzovyina kandi umva dusezerana
ndanye mwigina
ivane ntuyigina tuyaga ya dusezerana
mvyiza cyane murumva rero ko ari bikorwa bihambaye bizomara iminsi 3 umwe mugerageza kuja hamwe nk'abarundi ni igikorwa cyiza cyane reka rero murazi kino kiganiro ni kiganiro gihijambo abanywa nyibiradishwe rya Amerika bari muri Amerika mu Burundi mu Rwanda mu mahanga hose kugira ngo nabo nyene baterere bashikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iminsi mwateguye tuje ku murongo wa telefone twakire Thierry uraho neza uduhamagaye uri hehe
Iba maro neza uriyane ndi butumbura mu Burundi.
Ni byiza cyane. Ubu byumva gute ibi bintu abarundi bariko barategura kugira ngo baje hamwe bibuke igihugu cyabo.
Eko bwa mbere ho ntangure ndanabara mu Burundi. Ndabashimire cyane kubera ko dewe kubwiwanze byankoze ku mutima ndabona ko bwa bundi koko ari abarundi bagiye hanze mu gihugu mugabo bagamije by'ukuri guteza imbere akaranga k'igihugu haba mu mahanga hanyuma bakanagiteza imbere gushobora gufatikanya hagati yabo gabasize hamwe ingobo n'ibintu byiza byangiye byankoze ku mutima ndababwire yuko rero ndabashigikiye ndabateye intege ariko rero batubwiye ko ngo mu bintu bategekanye kubera ko twari tumenyereye uyane abarundi iyo bagiye kwiga kandi bagiye mu bindi bitwagwa mu mahanga usanga kenshi igihugu cyabo bacankura nuka cyangwa bakibagira ubutakigaruka ariko abo harakana umugenzi ajije kuvuga vuze ngo ngo batoshye bagaruka gufasha ama community yabo bisigura nibaze ko ari bihugu byabo bamutsemo rero ako kandi ndakumvise na gati ariko nagomba ndababaze mu bigaragara imigambi bafite igaragara ya hafi yo gushobora kugaruka mu Burundi bagashobora guteza imbere igihugu cyabo yo biriyo hanyuma nagomba nongere ndababaze abarafitaniye imigenderanire n'abarundi bari ino kugira ngo bishobore kuborohera n'amashyirahamwe ari ino barafitaniye imigenderanire kugira bishobore kuborohera kumbure gushikira abanyagihugu bato batino hanyuma jewe nagomba nzozere ndabifuriza gutera imbere ariko kandi ndaba ngomba kubabaza akabazo kamwe ni biweje ubuzima babaye muri iyo bakabona n'ubyino mbega itandukaniro riri kubera benshi batubwira ko icyo gihugu cy'igihugu kirimo ama opportunite menshi amahirwe menshi babona hari itandukaniro rihari rya cyane murakoze cyane oya
murakoze cyane Thierry nawe reka tubandanye ku murongo twakire na Jean Claude amahoro neza
aho muraha neza
ego uri hehe
nda ambasaderi ngo Jean Claude guturuka mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho ni mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rwanda ya mbere
ndumva twumva gatanu kuri gatanu duga ku ijambo mugenzi
ndabakurikira gatanu kuri gatanu ko ni ambasaderi wanyu hano mu burasirazuba mu karere ka Ngoma banza kubashimira cyane muri sanga kimwe gutera intera ibitekerezo by'abanyarwanda n'isi yose muri rusange bakwiye cyatuje rya Amerika by'umwihariko ndabwira abatumirwa mwatuzaniye banywanyi bacu b'i Burundi iyo kiganiro rwose mwabazanyemo ni cyiza cyane ikintu nababwira ni uko rwose bakongera imbaraga kuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kibamo nk'uko utari mwiza buri munsi ariko ikintu nababwira nk'ayo mashyirahamwe bakoze imane n'imane nk'abo ambasaderi babo baba bari mu gihugu cya Amerika uri kumva ko ari ibintu byiza cyane nabo bagomba kugira kwigisha ubumwe n'amahoro bakabasha kubyigisha abavandimwe babo nabo mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane bibanda mu rubyiruko buri rubyiruko ruba rukizamuka n'ubikorwa bakeneye inama nziza noneho bakabasha kubazamura nabo bakabashyira hamwe bakamanuka bakajya mu gihugu nabo wenda numva ko baguma muri Amerika aho ngaho bari bakajya nabo bakabasha kwigishayo rwose ubumwe bakumvisha amahoro cyane nk'iyo bigatwa abajya nka twaba umwana w'i Burundi nta kintu umwana agikoze ejo we ni nk'aho agenda iya Amerika umurongo wa filime wafatiragayo baba barahagaritse nuko icyo kibazo nacyo bagomba kukigarukaho bakareba impamvu ki wenda baba yishyuye iya Amerika itari kumvikanayo nk'abo bambasaderi baba bari aho mu Burundi ikintu babivugaho uko burya baba bafite uruhare mu gihugu cyabo bagomba gutambutsa ubutumwa nk'uko baba bahagarariye muri Amerika urumva ko ari ikintu cyiza cyane kandi ikindi kintu nababwira ubu ni igihugu tubane mbiri kandi tunahahiranira kimwe na bimwe bakabasha kugorora amahoro muri ibi bihe barimo bya referendumu bikaba byiza cyane kugira ngo amatora azabanze kugenda neza bigisha ubumwe n'ubunyabupfura kandi n'amahoro amahoro nicyo kintu cya mbere nk'andi nk'umunyarwanda nk'uko cyagezeho rya Amerika n'ibitangazamakuru byinshi ku isi bambona Burundi ari igihugu kiba kirimo ibintu bitari byiza by'imvururu ukuntu muri leta yabo ariko nk'uko kuba mwatuzaniye nk'aba ambasaderi bo hejuru birafasha cyane birafasha cyane tubasha kubasaba bimwe bintu bimwe na bimwe nabo badukurikiranira ariko cyane cyane bitaye mu rwaruka rwaho bakabasha kurwinyirizamo ubumwe ubumwe ni iki rero ko kubateranyiriza hamwe bakabumvisha umurongo mwiza bagenderaho muzima w'amahoro aho kugira ngo bajye mu busenyi igihugu ahubwo bakajya mwubaka igihugu
yego cyane
ni ibintu byiza cyane bagomba gukora pe
urakoze cyane Jean Claude aho mu Rwanda
ikintu kiza cya mbere bwisabiye bati babareba bazi impamvu radiyo ya Amerika yaba itakiri kumvikana mu bikinanyo by'u Burundi ku FM
usaba yuko bobibaza nde bobibaza leta y'u Burundi bobibaza ijwi rya Amerika bobibaza nde
leta y'u Burundi kuko ijwi rya Amerika yo nta ruhare yagizemo aho leta y'u Burundi yafashe uruhare rwo gukura FM
ni urwego rujanye ku gutangaza amakuru
bitangazamakuru n'abaturanyi bo mu Rwanda yari yaratubabaje cyane kuko abanywanyi b'abarundi n'abanywanyi duhurira kuri radiyo ya Amerika tugatanga ibitekerezo bikurikije n'ukuntu twumvishikana mwagikoze nk'ubu twebwe hano mu Rwanda turaba kugira gatanu kuri gatanu umurongo turawukurikira niyo mpamvu tuba twahamagaye nka ambasaderi tukabasha kubaha amakuru avugwa hano mu cyumwe w'akarere ka Ngoma kandi mu Rwanda ho bababwira uko amakuru yahameze abambasaderi ba radiyo ya Amerika
urakoze cyane Jean Claude ni umunywanyi w'ijwi rya Amerika twabumenyesha neza ko adakorera ijwi rya Amerika ariko akunda ijwi rya Amerika cyane rwose akaba yita ambassador turagushimiye cyane Jean Claude turagushimiye kandi no kubona uri kuragerageza guhamagarira gerageza gutanga umuco kubijanye n'uko kuntu ijwi rya Amerika rikenewe cyane kumvikana mu Burundi. Turabandanye tugerageza gukemura ibibazo byo babihari kugira ngo abarundi nabo nyene bose aho bari hose bashobore kutwumva. Reka duha karyo abatumire babishure bishure Thierry na Jean-Claude duhereye kuri Dieudonné turi kumwe hano muri studio. Thierry yabajije kubijanye na n'imigambi mwoba mufise itomoye muri kino gihe mwombe ko murakorera ko cyane cyane hari amashyira hamwe mu Burundi mwa muri ko murakorana kugira ngo neza na neza ntibibe ibintu byo mu majambo gusa ariko muri ko murakora kugira ngo mufashe igihugu cyabibarutse.
Ya Thierry bakoze wagize neza ku kibazo cyawe nkishi nko ku ruhande gushyira ngo tuvugane turafise igisata muri mu Gitega cyo dufasha cyane kandi dufishe na mission difise na mission imwe yo guteza imbere abajene
no kuvuga murakorera mu ntara ya Gitega.
Ya turakora mu ntara ya Gitega hama tukadufise n'aba aba partners
amashyirahamwe mukorana
na yashyira mu dukorana yitwa YBSP iri mu Bujumbura ifasha ugwaruka bwo mu bibara y'i Bujumbura kubaha indya kenshi no kubashyira mu mashure nko ku mwaka uheze Prezida wa tuvugane Amos Zerimana yaragize akanya ko gushika mu Burundi yakanaje narashike mu Burundi ndagenda ashika za Gitega turahura n'abanywanyi bacu eka ni Bujumbura turasangira injya n'abana b'i Bujumbura eka dukene nuko tworonka uburyo bwo gufasha abanywanyi bacu babanga muri Amerika kuronka uburyo bwo gutembera mu Burundi kugira babone igihugu eka bagiye n'intuzeye n'inyota zo kugira bashobora gufashanya n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Ni ukuvuga mushaka guteza imbere icyo gikorwa mwatanguye Gitega n'i Bujumbura cyo gufasha abana bo mu ibarabara. Hari iyindi migambi mufite cyangwa muri ko murakorera ko muri iki gihe nk'uko kirebe bajije andi ma proje uretse iyo muvuze yo gufasha abana bo mu ibarabara.
Ya nk'i proje nini twa twakora ko nk'uko mu kwezi kw'indwi tuzoba dufashe urugendo na group y'abajene dufatanye mu mugongo na Unit 57 biko tuzogende dutembere kubona igihugu cyacu cy'u Burundi eka dushikiye tuzogenda kuri ku ma conference yari mu Burundi
muzogenda na manama
ku manama tuzoba kandi turi kuri diaspora week
indwi yahariwe diaspora abarundi baba mu mahanga nayo nyine muzo muri muri
tuzoba turiho kugira tuyage duhuze ivyumviro ngo turabe ukuntu toshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu
kuko iyo ndwi cyane kenshi iyo ndwi ya diaspora usanga amashyirahamwe menshi nk'uko byagenze mu mwaka uheze barahuye baraganira ku kuntu bofasha guteza imbere igihugu. Tugiye ku murongo wa telefone Samuel ari muri Arizona namwe kubwishyirahamwe baho nk'uko kiri yabajije ama imigambi cyangwa ama projet mu bamufise mu Burundi muri kino gihe agaragara ni nk'aya.
Muri rusange icyo nubaza kukwishyura ni uko na twebwe nk'ishyirahamwe baho nabwira yuko twahinduka kubera ko hari izina ryari Burundi Arizona kuko kari agace ka Arizona gusa ariko ubu tugeze mu masiti agera kuri ibiri ni ukuvuga twabanje kubanza gusasagara muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko twasanze ko hari abarundi benshi bakunda ibyo dukora kandi bagomba kudushyigikiraho masiti atandukanye. Twakongera kubanza kubaka hano kugira ngo tuborohereze abagomba kuba banywanyi b'ishyirahamwe ryacu bagenzure kandi babikorere. Ubu rero amasiti agera kuri ibiri dufite abanywanyi bariko banywanyi cyangwa tubandanye dukora. Aho rero icyo gihe nitwa amasiti y'ubasaga tuzoca tugira urugendo rwo kugenda mu gihugu cyacu kugira ngo dukore. Icyo nababwira ni uko ubu hari amashyirahamwe atari make tumaze kuvugana nayo amashyirahamwe tubona ko dutangiye intumbero akorera mu Burundi amashyirahamwe agizwe cyane cyane n'abantu bake mu buzima bugoye abantu bahuguze abo bose bavugana nabo kandi amashyirahamwe yabo nk'ayo yose arize gushyira ngo dushobore gukora ibikorwa by'iterambere. Rero nibaza yuko twebwe ntituracegwa cyane ariko nibaza ko umwaka dufite abarundi batari bake bazoba bari mu Burundi bazoba bariko baragira ngo bakumbure ayo makontakti gukora nabo bantu n'ayo mashyirahamwe atandukanye kugira ngo barabe ku by'ukuri ko hari ibintu biboneka ushobora gukorana nabo. Nicyo nubwishura ibijyanye no buzima bwa misi yose ni ingere bumeze yabajije kandi ngono ni ubuzima ngo yino nubwo hari yabutandukanije icyo nabwira gusa nuko ahantu hose ku isi no buzima no gukora udakoze nta cyubamo nuko umuntu mubwira yuko ubuzima bwose buroroshye kandi buragoye bivanye indi munsi itwara rero mu Burundi naha turi ubuzima ni nk'abumwe keretse gusa yuko itandukaniro ni ingene dukora ubwo buzima ingene tuboroka rero wakaronka yo gakora utagafite nawe akakarondera kandi ntarindira ka leta ahubwo arondera indi munsi ikore twiyo nico mubwira
tubandanyije kuri mwebwe nyene ku kibazo cha Jean Claude cerekeye ukwigisha ubumwe amahoro cyane cyane muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi mwiteguriye kujayo cyane mwiteguriye kugira iyo minsi mikuru yo kwibuka igihugu inyigisho kuri mwebwe zerekeye ubumwe n'amahoro murazishyira imbere muri iminsi mikuru mugiye gutegura hari inyigisho zijyanye n'izo nk'uko Jean Claude yabivuze bisaba yuko byoba ikintu mushira imbere ku kwigisha ubumwe n'amahoro kugira ngo bitsimbatare mu Burundi naho muri
wakoze Oriane niba ta yuko Jean Claude kuri mu Rwanda nta mukurikiranye cyane kujya twebwe rero icyo dushyira imbere bwa mbere n'ubumwe n'amahoro n'iterambere ntushobora gutera imbere udafite amahoro ntushobora kugira amahoro udafite ubumwe ngo utere imbere ni ukuvuga byose birakorana byose birajyana rero twebwe mu byo twigisha ubwa mbere ni uko tubanza kumenya abo turi nubwo twashyitse muri kino gihugu ntitwiyibagire tugume twibuka abo turi nicyo gituma ibi byose tubikora aya mahiganwa yose ya Miss Burundi tugira ni kugira ngo urwaruka tube dufite aba ambasaderi nk'uko yavuze ko nawe umuambasaderi dufite dufite abandi ba ambasaderi natwe badufasha mu bikorwa byose tuvuga by'ubumwe by'amahoro n'ibindi yagarutse ku bibazo bitandukanye ariko nubwira yuko turi ko turagerageza kubwira Abarundi gukunda igihugu cyabo kuko naho nka kwako nka nyine ngo bayo mahema uko byo bimeze kose tuguma turi Abarundi nicyo gituma turagira gukunda igihugu no kucyungabunga rero ibindi nabyo yavuze ku bijyanye n'impunge gafite kuri radiyo ya Rugawe kuba mbega ko polisi ijwi ryacu n'irihe namubwira yuko turakurikirana cyane ibiba n'ibikorwa ariko muri rusange ikintu cyose gifite igihe n'umwanya wacu nibaza rero yuko kuba kuri radiyo ijwi rya Amerika yo ya Rugawe mu gice cy'agateganyo natwe n'ibintu kumbure nk'abantu tukunda kwivugira ko dusaba dusaba ibyiyumviro bitubabaza ariko nitwovuga birebire nibaza yuko Oriane tujya Amerika n'ababijeje bariko barakora nibakenera kumbura intererano canke ibyiyumviro canke bacyo tushobora gutegera kumbura tuzogikora ariko muri kakusanya ndizigiye neza yuko radiyo ijwi rya Amerika bonyine ubwabo bafise ingene bariko barakemura icyo kibazo ku ruhande rwabo
wakoze cyane tuko turagerageza irakoze hano muri studio Diodone hari icyo ufise wongera ko kuri ibyo bibazo by'abanywanyi n'ibyo mushinga nahe Samuel Ndayiragije ashikirije
nko kubwishyiramwe tuvugane turi ishyiramwe ry'urwaruka turakunda cyane kwigisha urundi rwaruka no gufatana mu mugongo yuko dushobora gukura tumenya histoire y'u Burundi kandi tugakuza imigenderanire hagati y'urwaruka rwo mu Burundi no rwo muri Amerika kuko tuzi yuko urwaruka ari gukazoza ku gihugu cyacu
ni byiza cyane reka duha akaryo abandi ku murongo wa telefone Innocent turi kumwe Innocent uraho allo Innocent uratwumva
yego
nduga ku jambo
ego cyane nawe bene wacu bari muri Amerika yuko batogera iminsi mikuru y'amashyirahamwe inzi iyo ayo mashyirahamwe inzi yoyo akora iwiki none abo batogera iyo minsi mikuru nabahuze nshaka bafite ubwenegihugu bwo muri Amerika natwe turagerageza cyane yuko batifatanya kugira nk'iminsi mikuru muri Amerika nk'abandi tukaba tubakeje natwe nk'uko turi Abarundi bakabibuka Abarundi bene wacu hama bate batore iminsi irindwi neza mu mutekano ntagere tukaba tubashimiye yuko natwe tukabibuka twama twumveza ijwi rya Amerika uko ari Abarundi bene wacu
urakoze cyane Innocent tubandanye ku murongo twakire abandi twakire Cedric amahoro neza ego tuzishwi tukumve neza tukakwijambo
ego nagize mwiriwe cyangwa yambo ipana naho muri
ego
ego nda mukije kandi umutumiwa ari muri studio aho bose bari ngaho nibaza ko bose bari muri America
ego
ni internet yango igatonya ndabafatiye ndariko nagira bijya kumba ko naho bari muri bari hiyo agatima kaguma gafuta igihe gusa na potiro cyiza ego ntagomba rero kubasaba ko bo nubwo ko bagize imana bagashikanye iyo ko nibaza ko bafise nta cyo bita nubwo nka connaissance cyane kumenyana n'abandi bantu baho muri America ko genda nagomba gucanda basaba ko bo kwibuka urugwaruka basize ino i Burundi barutagira akazi cyane bari mu buzima butameze neza bakabaronderera nkavuga bakabaronderera nki n'ukumenyana bakaba no kumenyana n'abantu biyo bamusaba bafatiriza nko mu mashyirahamwe bakafasha urwaruka rw'ino rukitunganiza amashyirahamwe hama bakarusabira icyo bita sponsor
kugerageza gufasha urwaruka kwiyungunganya
ego kugerageza gufashanya ko iyo ego akazi karaboneka kandi naho akazi kaboneka ubwo barakora ariko agafaranga karaboneka ubuzima usanga byisununiye gusumbya ino twebwe muri Afurika tukavuga rero bakiye bajya hamwe ko n'umusara barundi benshi bashobora ariko bazoba ariko baranshunganya n'ibintu byo kuzogira iminsi mikuru bazoronka icyo bita opportunity bahure bayage ari benshi hama ni nagomba kusenda mutakuje cyumviro na kimwe bazoyaga batogishira inyuma ego
urakoze cyane Cedric
n'akaryo
mushinga nae Samuel no mushinga nae Dieudonné turi kumwe hano ino saya bajije cyake kijanye nayo mashirahamwe muri kumwe bo barabarundi b'abanyamerika bo barahunze naba amashirahamwe agize n'abarundi bameze bate yabaje kandi ati ayo mashirahamwe akora iki neza na neza utubwira mu ncamake rimwe rimwe ico rishimika ko rishirahamwe rimwe rimwe rishimika kuki
nk'uko ruhande rwa tuvugane icya mbere nuko yomenye ko twebe turi abarundi nicyo gituma dukumu duhimbaza kwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko benshi impunzi bahunze bakiye za Tanzania abandi mu bindi bihugu ariko nk'abajena b'abamambure batuvugane benshi n'abavukiye muri diaspora bagakuriya muri diaspora so mu kanya turose umwanya wo guhimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu yatwibutsa yuko turi abarundi nuko dukomoka mu Burundi nuko
n'abavyeyi banyu n'imiryango kubijanye na n'amashirahamwe akora iki amwamwe tuguvugane watugiye ko muri aba jeune hanini hama mukawungira mukaba mufise imigwi y'abavuze ingoma abavyinyi b'indirimbo z'ikirundi nka tuvuge na Samuel aratubwira ico bashimika ko cyane cyane muri baho Reunion 257 na BDI zozo zikora zite zishimika kuki
Reunion 257 nk'uko ari dukorana cyane na tuvugane Reunion 257 yatanguye n'ingingo zo guhuza abagenzi b'abarundi ariko bateba bakura nuko bakeneye guhuza abarundi bose muri Amerika kuri uwo munsi mukuru wo kwikukura ku Burundi
niko ryavutse birumvikana hama namwe bwe bishinga na Samuel ndayiragije ishyirahamwe rya Baho muri buri Arizona mushimika ko cyane cyane ku byo inosa yifuje kumenya
muri sanga twedushimikira gushyira hamwe abarundi no kubafasha mu buzima bwa misi yose kugira ngo bamenye ubuzima bw'ibihugu tuba turimo hama no kwitaho cyane ibibazo baba bafite aha tubuze nk'ibibazo by'imbano ibibazo ku mburezi imbero ibibazo bishimikiye ku buzi ni ukuvuga ubuzima bwa misi yose nibyo twibanda ko cyane na cyane cyane turibanda ku buzima bw'abarundi baba barimo ibihugu kugira ngo ntihagire umurundi agwa mu ibarabara cyangwa agira ibibazo ibintu bivuye ku kutamenya inyigisho nk'izo nzu dutanga no kugira ngo bige bamenye nge n'abandi b'abanyamerika babayeho ni ukuvuga kugira ngo ku by'ukuri barahure ubumenyi imico imwe imwe twazananye kumbure imico atacimaze
tuisezerere kugira ngo dufate imico myiza iyo mico nayo n'ingijya mico sanga ifatiye ku bube gito kujya na burima rero niko dukora ubu rero twebwe ntituri muri Arizona gusa nkuko nabivuze ubu turi ko tugerageza ibyo byinjiro twatangije kuri ishami ryatangiye 2008 matizihe ariko na ni ukuvuga intambamyi zabaye ni nyinshi baragiye barabona aho bigeze urumva ishyirahamwe rafise ishobora kwita experience bijyanye n'ibyo abarundi bakeneye ubu rero tuvuze no muri Canada nababwira yuko umwaka uhera twadusaba uheruka twadusaba abantu babyo bavuye muri Canada ku buryo rero ubu dufite n'abanywanyi muri Canada kuko ubu turi ko turubaka ikintu nibaza ko kizoba ari ikintu gikomeye cyane twamara kugishika ko twaba dufite abarundi benshi mu ntara zitandukanye twumve ibintu kumwe tuzajya rero tujabuke dutware bwa bumenyi n'ubuhinga tuba twararonze kugira ngo twere kubaka igihugu
ku bijyanye kandi Cedric turamushimiye cyane kubona ari kuri internet mu Burundi ariko aragerageza kutwumva ku bijyanye no kugerageza gufasha urwaruka kuronka ubuzi yavuze Cedric cyane cyane kuco mwokora kugira ngo mufashe urwaruka ruri mu Burundi rukenye ubuzi rwifuza ubuzi ngene mwabafasha guhura cyangwa guhuza n'amashirahamwe yino canke mu Burundi kubafasha kwiyungunganya ico coco mucyumvira kwiki hari ico mwaba muri kumura gerageza kugikora ko
ego ico niyo ntumbero dufise ariko ku by'ukuri urazi uko umuntu atanga ica assist nta muntu atanga ica assist navuze ko turi ko turitunganya neza kugira ngo tugire ingufu no gushobora kugira kugira ngo n'icyo gihe cyagera tugende dufise ibintu byose bitunganye hano ushimira nk'amashyira hamwe mwami ntatuvugane bari mu Burundi mu mwaka uheze reunion baramaze kugenda bakavuga n'abandi Barundi natwe nawe babwiye yuko turi ko turagirana imibonano cyangwa tugana n'amashyira atandukanye kugira ngo turabe imigambi ishoboka yo gutanga ubuzima nk'uko serivisi yabivuze ibyo dushobora gufasha ku by'ukuri ku bantu bari mu buzima bugoye cyangwa ingene dushobora gufasha urwaruka rwo mu ibarabara ariko ibyo byose kugira shobore nuko twebwe nyine ubwacu tubanza kwitunganya navuze rero uye turi ko turitunganya amasteti tumaze kugeramwo turi ko turiyubaka ku buryo baho izoba au niveau national hanyuma ikagira abarepresenta no kuvuga indongozi mu ntara kugira ngo ari igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyanjye intererano kanaka zegera mu byoroshye buri state ama tuzishyiramo kirongiri niyo ntumbero yacu dufise
mwishira hamwe tuvugane hari cyo mwaba muri ko muri yumvira gukora cyane cyo mwaba muri ko murakora haba igitega cyane bujumbura aho mwamaze kuronka ishira hamwe muri ko muragerageza gukorana kugira mufashe ugwaruka kuronka akazi no kwiyungunganya kumburisi no kuronka akazi ariko kumenya kwiga kwiyungunganya
ya nkuko tuvugane isanzwe ko ikora muri mu gitega ukaba dukorana n'abarwaruka ruri gitega ni bujumbura nuko dutanga uburyo bw'imfashanyo tukongera tukaraba uburyo dushobora gufasha urwaruka rw'u Burundi kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuza kwiga ino muri Amerika kuko twege igikuru cyacu ni kwiyongera ubumenyi ya kugira tumaze kuronka bamaze kuronka iyo chance yo gushika muri Amerika bakiga bashobora kuronka ubwo buzi bakeneye
no kuvuga ko mugerageza nk'uko yari yabisavye kuba connecta kubahuza n'amashirahamwe yo ngaha ni kugira ngo bashobore kuronka amashuri
ya niyo process ya e process yo kugira ama application yo kugira
kwiyandikisha
turashobora turabifashanya ngo kuva hariya eka nabandi barundi bose n'abarundi bo muri diaspora cyangwa n'abarundi baba muri Kentucky nuko ababyeyi benshi b'abarundi batazi intuzeye
ibijanye no kwiyandikisha
ibijanye na system yo ngaha muri Amerika so ishyiramwe yatuvugane nkuko dukorana n'urwaruka turafise na programu kila mwaka dufasha urwaruka rwo muri Kentucky kumenya ati nkeneye scholarship nkeneye kugenda ku ishuri naka nshobora gukora iki cyangwa nkeneye akazi muri Amerika nshobora kubikora gute cyangwa tukabafasha nuko bashobora gukora i LinkedIn account kugira bakore
kwiyandikisha ku mbuga ngurukana bumenyi urumva murabifasha n'urwaruka rwo mu Burundi
go muri Amerika reka n'ugaruka go mu Burundi dufatanye mu mugongo
ni biza cyane kuko uho aho isigeze ubu byose bikoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni biza ko nabana ugaruka go mu Burundi nabo nyene rushaka gufashwa muri ubwo buryo murakoze cyane ndafikeka dufise wundi ku murongo rurahinda turi kumwe ku murongo Alo ndakeka no ba ntavuze izina ryawe neza turi kumwe ku murongo ni Ruruhinda. Ruruhinda alo turi kumwe. Ndakeka ku murongo reka twakire
Olivier. Alo
okay Ruruhinda ni iyo izina ryawe.
Ero rwinda ndi Kigali mu Rwanda.
Mhm.
Ndere na abantu bangashimira iryo shirahamwe cy'urwo rubyiruko.
Mhm.
Kuko buriya urubyiruko iyo rwishyize hamwe nta kintu cyarunanira.
Mhm.
Kandi buriya kwibuza ko urubyiruko biteza n'imbere igihugu cyarwo higirwamo byinshi.
Mhm.
Aba nabwira abarundi bakitabira ibyo bikorwa uko biteganyijwe. Kuko bizaba byarira iterambere ry'igihugu cyabo njye nta kindi nakoretse gushimira iryo shyirahamwe nkashimira n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika. Murakoze niruho rwenda ndi Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane rwose. Reka twakire na Olivier. Olivier amahoro neza. Olivier uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro mahoro.
Amahoro neza.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Anje nagiye cyo mvuze ahanini ni nko gutera intege kuciyumvira cyiza numva cyo guhoza urwaruka.
Mhm. Urwaruka n'abarundi bose n'abagenzi b'abarundi muri Amerika.
Yego na cyane cyane ibyo bintu byo gukorana n'urwaruka ruba ruri hariya byaruza gukarisha ubwenge hano.
Mhm.
Numva ko ari ikintu cy'ingenzi kandi cyo gushima nk'urwaruka.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane Olivier. Dieudonné kuri cyo nyine Olivier avuze cerekeye kujana ugwaruka rw'abarundi baba muri Amerika mu Burundi muri ko murategura. Murakeka canke mubona muri nkabangahe mumaze kwiyemeza kuzoja mu Burundi mu kwezi kuza.
Nk'ukuri gutse kuri Facebook ararenga abantu bashika 180 uko. Asifati bose bazogenda cyangwa bose bafite ubushobozi bwo gushikaho. Ako nko kubganje nko kuri ku ruhande rwa tuvugane turafise abantu barenga batanu tuzojana mu kwezi kw'indwi bazoshika mu Burundi.
Benshi muri mwebwe nabamaze kuja mu Burundi canke nabazo bagiye mu Burundi kunchoro ya mbere turazi yuko hari abanye abarundi babaye mu nkambi bavukiye mu nkambi muri Tanzania muri Kongo mu Rwanda n'ahandi batarigira baja mu Burundi. Mubona bizaba bimeze gute muzo temberana muri kumwe muzo muri mu miryango bizaba bimeze gute?
Akubwanje ndabishima cyane uko kwera benshi nzi azoba inshuro ya mbere bashika mu Burundi nkuko mu kwezi kw'indwi guheze mu mwaka w'17 yari inshuro ya mbere yanjye shika mu Burundi nkuko sinavukiye mu Burundi. Yari ubwa mbere mbona igihugu cyo nakunze imyaka yose.
Wowe wari wavukiye he?
Sina navukiye i Kongo. Navukiye nkurira mu mba muri Tanzania. Se twimuka muri Amerika niyo ariho nakuri.
Rero ni mwaje mu Burundi benshi muzobabaza bari ubwa mbere wibaza ko bizaba bimeze gute?
Bizaba biryoshye cyane nuko no kuri airport ufite abantu bazotwakira kugira babakire neza niteka. Kandi tuba tuko turatembera turi kumwe twese muri group tufate na tu igihugu tubereke kuva za Bujumbura gushya za Gitega tugende za za Nyanza hose tubereke igihugu pana gushika gusi Bujumbura bati wabonye Burundi yadukinye babona Burundi bwose.
None ko mubunzi wa muri abana ugaruka gitegira kinini n'ico ugaruka mu makuru kenshi usanga havugwa umutekano muke havugwa ibintu byinshi ku gihugu cy'u Burundi. Ivyo muvyumvira gute? Ntaba mwe bamufise amakenga y'umutekano wanyu ko nkuko muvuze muzaba muri mu ntara zose mugiye gutembera igihugu cy'u Burundi amakuru mwumva hijya no hino yerekeye umutekano muke ntabatera amakenga?
Kubwanje n'amakenga mfiste kuko kumwaka uheze ngoma ngene mu Burundi naragwiwe byinshi kwerao ntinya kugenda ariko maze kwashika ndahibonera ndatembera mu ijoro kuva za Bujumbura nduga nduga Gitega tugenda Ngozi. Je kweri nabonye yuko Burundi arantu heza arahantu abantu bakunda abandi kandi bakunda abarundi bava hanze bagiye kubona igihugu cyabo. Nuko ndabiteze iteka abandi barundi bakine kugenda mu Burundi bakwiye kugenda kwibonera bene nyene bakabona ukuntu ubundi bumeze n'ibyerekeye security
umutekano
n'ikintu kenshi ubandanye uwumviza kubandi uti utiboneye wowe nyene ku maso sikintu ushobora kweri gufata decision kupatia kasi nisike mugiugu cha mfuge cha ngiugu cha baso kuruwacho.
Na mge mshinga na hisa mwe ndairagije kuri cho njine cherekeye uko kunu. Sinzi ko wewe uri mu bazogenda muri uwo mugwi w'Abarundi bazoja mu Burundi ari benshi ku nshuro ya mbere cyangwa ya kabiri. Ayo makenga y'umutekano avugwa cyane hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu ntayo mufise mu byumva gute mu bibona gute?
Yego urakoze cyane. Je nibaza yuko abatogenda bo baragenda barundi n'ubwo bari mu Burundi bari yo abahunze barahunze bari mu Burundi baracariyo. No kuvuga rero kenshi umutekano uba ku muntu ubwa mbere. Kuko icyo nshomba kuvuga kuko turemeza neza yuko hashobora ko hari ibitagenda ingorane zigana ziriya ariko kenshi na kenshi hari umutekano umuntu wenyine ubwiwe yigirira canke impuhu agira bivanye na kahise kiwe canke ibyabarimo mu cyo gihe. Rero nibaza yuko abazogenda na cyane cyane bazaba bavuye muri bino bihugu bazaba bagiye muriyo nababwira yuko natwe turi mu bantu kumbure twatumiwe kugira ngo twitabe iyo nama izomara indwi yose inama yahariwe abarundi baba hanze yahariwe abarundi baba hanze. Rero nibaza yuko muri rusange sinavuga ngo je nzogenda ariko icyo nzi ni uko dushobora kuronka abo dutuma ntagiye tukaronka abo dutuma cyangwa nkazogenda ariko sinafata ingingo. Ariko icyo nzi ni uko abantu bazoba bagiye bafise kumbure ikibajyanye bagiye muri iyo ntumbero nizigira neza ku mutekano wabo aricyo kintu kiri gikomeye kandi baza neza nabo batumye ibyo bintu yuko umutekano wabo wateza kuwukingira. Arono zisa yuko afite amakenga afise yuko bazogira ikibazo kuko babona ariko bazogira ikibazo ntibabatumira ibyo biro byo fabera muri bihugu byacu ariko nibazobinabazokera mu gihugu no ku mutekano babona yuko ukwiye n'izo namba zikazoba neza. Nicyo novuga ku bijyanye n'umutekano ku by'ukuri sinovuga birebire sinimperutse mu Burundi ariko ibivugwa turabyumva ariko nk'uko Dedone yabivuze nkurumva ari abantu kenshi dutwa niwo biboneye. Ni byiza rero ko abantu ubwo bagenda ku bwinshi bakagenda ari benshi cyane kugira ngo bagaruke batugira bati twabisanzwe ko twabisanzwe nk'uko Dedone arabivuga niyo nicyo mbona novuga icyo kibazo.
Dedone kuri cyo nyene cerekeye umutekano cyangwa cerekeye ku muzoja mu Burundi hari inama cyangwa hari ukwifuza kubonana n'abategetsi b'igihugu hari ijambo muba mufise mu bashikiriza bobo mwoyaga iki mugize akaryo kuguhura nabo?
Ya nk'ibyo yerekeye abategetsi b'igihugu ni gikuru cyane kugira aba diaspora babane akanya ko kuyaga na bene yuko dufise ivyimviro bishobora gufasha igihugu muri mu buryo bwo gutera imbere kuko twabonye diaspora irafise uburyo bwinshi bushobora gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi. So nka programa imwe zoba muri July mu kwezi kwindwi ayitwa Burundian Leadership and Investment Summit ariyo na ni narose iteka yo kwashika yari the first annual.
Ni ukuvuga iyo nama yerekeye abagwiza atunga bahura canke abiyumvira kugerageza gufasha igihugu gutera imbere bazohura yarabaye mu mwaka uheze n'uyu mwaka iriteguye kuba
yari iriteguye kuba kandi ikaba ishinzwe na API
ishyirahamwe rijejwe gufasha abagwiza atunga mu gihugu
so ako tuzofata kanya nkako kugira tuyage tuvuge n'ibyumviro byacu nk'abantu bava muri diaspora ko tubona uburyo dushobora gufatisha igihugu n'uburyo abakuru b'igihugu abategetsi bo mu gihugu bashobora gukorana natwe muri ubwo muri iyo process yo guteza imbere igihugu cyacu.
Ni byiza cyane radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha y'ibujumbura no Kigali mu Burundi saa kumi gushika saa kumi n'imwe. Muri studio Washington DC rero turi kumwe na Dieudonné Irakoze icegera cy'umuyobozi wa tuvugane n'ishyirahamwe ryatunganijwe n'ugwaruka rw'abarundi baba muri Louisville Kentucky gisagara cya Kentucky mu ntumbero yo gufatana mu mugongo mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere u Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Samuel Ndayiragije, umukuru w'ishyirahamwe Baho rihurikiyemo abarundi baba muri leta ya Arizona n'ahandi mu burengero bwa Amerika. Tuko turaganira kubijanye n'ihuriro rihambaye hano muri Amerika rigiye kuba mu kwezi kuza, ryateguwe n'amashyirahamwe arenga 5-6 menshi abandanye yiyongera ko kugira ngo ahuze abarundi mu ntumbero y'ukugerageza gukundisha igihugu, kwigisha inyigisho zijanye na kahise k'igihugu, igihugu cy'u Burundi, cyane cyane kugwaruka rw'abarundi bavukiye muri Amerika, bakuriye muri Amerika n'ahandi, kugira ngo babandanye bamenya ibijanye n'igihugu cyabo. Rero ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika itariki 1 z'ukwezi kw'indwi, ikiringo cy'iminsi 3 abarundi baba muri Amerika abazoba bahuye bagerageza kwibuka umunsi kwikukira ku Burundi, cyane cyane ariko hariho n'ibindi byinshi bateguye umunsi, gukina umupira w'amaguru, kugutamba, kuvuza ingoma. Rero turiko turaganira n'abayobozi babiri bayo mashyirahamwe kugira ngo batubwire ibijanye n'uwo munsi iminsi bateguye. Hari kindi wagerageza kutubwira Radio Donne cerekeye umunsi wa Reunion 257 mwiteguriye kuzogira mu kwezi kuza?
Nuko nkaba nkishyiramo rya tuvugane muri Kentucky bidutera iteka cyane, kuko tuzowakira abarundi benshi bava muri diaspora. Turumva n'abarundi bazova muri za Canada, hari umwe yatwandikiye ava mu za Australia, bazoba bakikiye ngaho. Umva biduteye iteka cyane kubona yuko abarundi bose bazo kwitaba iyo nama n'umwanya w'ukwikukira kw'igihugu cyacu. Twibukanye kiwacu, twibukanye Burundi, dutambe tuvyine eka tuyage n'ukuntu dushobora gufasha igihugu cyacu muri kazoza.
Nkawe Gadiye Done, kuvuza ingoma byakujemo gute? Uri hano muri Amerika, bavuze ko wavukiye muri Congo, ukurira muri Tanzania, ku nshuro ya mbere wagiye mu Burundi hari mu mwaka uheze, kuvuza ingoma byakujemo gute?
Nuko nk'ababyeyi bacu n'abandi bari baturongoye muri Kentucky babonye imico yacu y'u Burundi bwa rwo uburyo bwo gufasha abana b'Abarundi bavukiye ngaha n'abakuriye ngaha kugira bibuke u Burundi kandi babandanye no kwibuka ururimi rwacu rw'u Burundi. Nicyo gituma nanjye nabonye kuba umutimbo ingoma kuburyo turarimba indirimbo z'ikirundi bikamfasha kandi
wari watangiye kwibagira ikirundi none ko numva urashaka mu cyongereza
igifaransa cyane
gose
yaramfashije cyane ahubwo no kuronka uburyo bwugena mu Burundi byaramfashije cyane kugira ikirundi cyanje kigaruke.
Nawe Samuel, tugerageje gusozera kino kiganiro turimo, tusigaje iminota mike cyane. Ikindi wowe ufise ushikiriza impanuro canke kubijanye n'ibirori mwimirije kuja gutegura no guhimbaza muri Kentucky cyo bari ki?
Kose cyane kirimo bya abantu bari kwakumbira cyane bari hanze y'igihugu cy'u Burundi n'uko batota karanga ikirundi aho muracyigisha. Twebwe baho twasishye iby'abana, twigisha abana ikirundi kivuga no gucandika. Hanyuma ikindi nacu kujyanye n'intego turiko turakora, intego y'ubanza ko bahamagara abarundi bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, kwitabira bino birori. Na cyane cyane ndabisubiyemo abantu bitwa ko ari incabwenge, abantu bitwa yuko baheje amashuri muri bino bihugu bakaca bagenda bakanyegera, ntibanyeguruke baze dukore nk'abarundi, dukorera igihugu, dutegure kazoza kugwaruka. Kuko abantu benshi icyo babazi ni uko usanga ibirori bitabwiye bikabibona abantu benshi, ugwaruka n'abandi benshi, ariko abantu bitwa yuko bashitse ngaha bakiga bakagera kure ntitukunda kubabona mu birori nk'ibi. Ndabinginze rero nabo banyeguruke, amadiplome baronse baze tuyakoreshe, turabe yuko hari ibyo twimariye n'ibyo twamarira igihugu cyacu. Ikindi nacyo kubigeme bariko bariyandikisha bijyanye na Miss Burundi yose 2018 bazo bari higanwa rigira kabiri. Rero turakeneye ubundi mwigeme mwiza w'akaranga w'ubwenge azoshobora guserukira twebwe twese abarundi turi muri Amerika mu bisata bitandukanye. Rero nibaza yuko abigeme zo kwiyandikisha ari benshi kandi
imyaka mukeneye ni ingahe kugira numve ko nonje no kwinjiraho?
Wari wabivuze kare, ariko sinzi ko amategeko azohava kure kurira urugendo rwose.
Nta kundi mukeneye abajene bacane.
Ukeneye
abantu kuva ku myaka 18 kuduga ariko abose abo bakivuga kuri ko ari muryo higanwa amene nimese arumva ari mise Burundi ukeneye abo bantu babaje babaye abaga mugabo bakerebutse bacyugenge na pote popere ukiza twabura ariko nico dushira imbere utara ariko turaba ico bazomara no kuvuga ubwinzinge abasho no kuvuga ico bazomara yozindi gwaruka ukeneye naco kuri independence kubijanye no kwibuka umwaka utubwira kanga Burundi bwikukiye nibiro duhamagara abarundi bose kuzitaba
urakoze cyane
urakoze cyane
akanye katubanye gato Samuel akanye katubanye gato cyane reka ndabashimire cyane Samuel ndagijimana ndagije urantumbira ndayiragije Samuel ndayiragije mwishira hamwe baho na Dieudonné irankunda irakoze Dieudonné irakoze murantunga Dieudonné irakoze mwishira hamwe tuvugane ndabashimiye cyane gospel kora mwitavye buno butumire mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka mugire umunsi mwiza murakoze.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.